Radio Gülge Amerika. Radio Gülge Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro mu Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet mudusanga kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya uri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi igihugu cya Serbia cyahagaritse Abarundi binjira ku butaka bwacyo nta viza bafite.
Hadutse ikindi kibazo. Haba baguze amatike, haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yo nyene basaba ngo nitegeko ryadutse.
Abo ni bamwe mu Barundi bagarukiye mu nzira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yabyakiriye. Ahandi muri Afrika, muri Somalia, abarwanyi ba Shabab bagabye igitero kuri hoteli ikomeye mu majyepfo y'umujyi wa Kismayo. Naho mu yandi mahanga, indege y'intambara y'u Burusiya yahanukiye muri Siberia ihitana abapilote babiri. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi ba Al-Shabab muri Somalia bagabye igitero kuri hoteli mu majyepfo y'umujyi wa Kismayo kuri iki cyumweru nk'uko byemezwa n'ababibonye. Icyo gitero cyabimburiwe n'iturika ry'igisasu hanze ya hoteli, gikurikirwa n'abagabo bitwaje intwaro basibanira kwinjira muri hoteli Tawakal. Hari nka saa sita n'iminota 15 ku isaha yo muri Somalia. Nk'uko babibonye babivuze n'amashusho y'ifoto yakabigaragaza, habaye kurasana kwa maze akanya hagati y'abagabye igitero n'abashinzwe umutekano. Imodoka zitwara indembe zagaragaye mu muhanda ujya ku cyambu cya Kismayo iyo hoteli iherereyemo. Abakuru b'amoko n'abacuruzi bazwi muri ako gace bakunda gusohokera muri iyo hoteli. Kugeza ubu abicyo gitero cyaba cyahitanye cyangwa cyakomerekeje ntabwo baramenyekana. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab wahise wigamba icyo gitero. Indege y'igisirikare cy'u Burusiya yagonze inzu ituwemo n'abantu mu mujyi wa Irkutsk wo muri Siberia uyu munsi ku cyumweru. Hapfa abapilote babiri bari bayitwaye nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi. Ubutumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Telegram, guverineri w'umujyi wa Irkutsk Igor Kobzev yavuze ko iyo ndege yagonze igorofa ry'amazu abiri muri uwo mujyi. Minisiteri ishinzwe ubutabazi yavuze ko abapilote bahise bapfa ariko nta bandi bayiguyemo. Nubwa kabiri ibintu nk'ibibaye mu minsi itandatu ishize. Kuwa mbere ushize, indege y'intambara y'u Burusiya yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-34 yagonze inzu ituwemo n'abantu mu mujyi wa Yetsk wo mu majyepfo y'u Burusiya hafi y'igihugu cya Ukraine. Abantu 15 baguye muri iyo ndege. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya byavuze ko indege yakoze impanuka kuri iki cyumweru ariyo mu bwoko bwa Sukhoi Su-34. Itangazo ryasohowe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi rivuga ko iyo ndege yahanutse irimo gukora urugendo rw'igerageza. Amashusho yayo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye ibisa n'inzu zitari nke zafashwe n'inkongi y'umuriro, umwotsi w'umukara ucucumuka mu kirere cy'aho yaguye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishyaka rya gikomunisite riri ku butegetsi mu Bushinwa ryatoye komite nyobozi nshya ya biro politike iyobowe n'umunyamabanga mukuru waryo Xi Jinping. Uyu yatangiye manda ya gatatu y'imyaka itanu ari ku buyobozi bwaryo, ibintu bitari bisanzwe mu mikorere y'iryo shyaka. Batatu muri barindwi bagize iyo biro politiki nshya bari basanzwe mu buyobozi bw'iri shyaka, harimo Xi Jinping ubwe. Kuba mu batowe hatabonetsemo minisitiri w'intebe Li Keqiang n'umujyanama mukuru Wang Yang byagaragaye nk'ikimenyetso ko haba mu tundi dushyaka duto duto batazongera kubona intebe mu buyobozi. Nk'uko bisanzwe, nta mugore cyangwa abahagarariye banyamuke bagaragaye mu buyobozi bwa biro politiki y'iri shyaka. Yewe no ku rwego rwa kabiri rwa biro politike rugizwe n'abantu 24, nta mugore n'umwe wahagaragaye. N'ubwa mbere bibaye mu myaka irenga 20 ishize. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muge no kuri weshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera ku gihugu cy'u Burundi na Serbia aho Serbia yahagaritse kwakira ku butaka bwayo abarundi batagira visa. Serbia yavuga ko ibikoze ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi banyurayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu by'u Burayi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo cyemezo giciye ukubiri n'amasezerano ibihugu byombi byari bifitanye yo korohereza ababiturukamo kwinjira muri buri kimwe muri ibyo nta visa bigombye gusaba. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Amasezerano yahagaritswe n'igihugu cya Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku Barundi bariko baja muri icyo gihugu cya Buraya. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abarenga 50 basubijwe inyuma kuva kuri uyu wa gatandatu bakuwe ku kibuga cy'indege cya Qatar na Turkiya, n'abari bagiye muri Serbia bafite pasiporo zisanzwe bishimikije amasezerano abaha uburenganzira bwo kwinjira muri icyo gihugu atari ubusha rwa visa barinze gusaba. Bamwe mu bari bageze muri Turikiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri icyo gihugu kugira ngo barabe ko yobafasha maze bakabananya urugendo rwabo. Yamara ambasaderi Gerard ntagwaroje bikeba ko yabishuye ko bitagikunda. Uno umwe mu batelefonye ambasaderi w'u Burundi muri Turikiya.
Ubu rero hadutse ikindi kibazo, haba baguze amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo nitegeko ryaduse.
None visa tarewumva ico si kibazo cyo kubaza muri Turkey.
None mwodufasha ika turi nga muri Tanzania.
None ndo twitubafasha cyari ico si kibazo cyati nimuvugane na kompanyi. Kompanyi ni itegerezwa kubavugira kuko ntimushobora kurira indege ibujumbura. Kompanyi ibemerere atazita mufite.
Ayo masezerano ateye imari nayemejwe no Burundi nayemejwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 hagati Burundi na Serbia. Yavuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamwo batarinze gusaba uruhusha rwa visa. Ubu itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba visa ari abakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique, hamwe n'abarungitswe na leta ku mvo z'akazi. Nayo abafise pasiporo zisanzwe pasiporo ordinaire basabwa kuronera visa imbere y'uko bashika ku butaka bwa Serbia. U Burundi bavuga ko bozi iyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano.
Ugushyira mu ngiro rero ajya amasezerano bikorwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana. Kubw'ibyo rero muri ajya amasezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe hoba hariho imvo zijyanye n'umutekano zijyanye no gukingira amagara y'abenegihugu cyane izindi mvo izo ari zo zose birashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusha zo kwinjira ku butaka bwacu.
Kuva mu ntango z'uyu mwaka abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano. Bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'Ububirigi, Ubuswisi, Ubutaliyano n'ahandi. Abarenga 20,000 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo. Ku rubuga rwa Twitter komisera ajejwe ibibazo vyerekeye umubano mwiza Oliver Valeri yagize ati: turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu cya Serbia cyafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya ku byerekeye kwinjira muri icyo gihugu hasabwe urusha rwa visa. Twizeye ko vuba hazogira igihinduka. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia Uburayi bwita ko ariyo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubiligi candika ko igitigire cy'abarundi basaba ubuhungiro muri icyo gihugu cigwije inshuro 8 mu kiringo cy'amezi 3 aheze. Ibice 90% byabo nabaciye muri Serbia harimo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twese Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwamenyekana ku mvo z'umutekano yabitwiganiye. Avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro.
Uva Serbia imeze nk'inzira, imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Jesse naraye no muri Serbia.
Ibi byari byatumye ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero ONRC Weton Frere rikorera I Bujumbura ritera kamureta guhagurukira icyo kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwagishije imigigenga kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Twasanze itike y'indege uvamo I Bujumbura ugenda Serbia ugaca wongera ko Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'Ububirigi bigutwara hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo aya masezerano Leta y'Uburundi yagiranye na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu, gutyo bishobore kurinda abazaba babyifuza kuja mu ico gihugu kugira ingorane bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa bazabagende bakingiwe ndeka n'agateka kabo kubahirijwe.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro byayo I Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa mungu ata muntu bazotwara muri icyo gihugu adafise uruhusha rwa visa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Abagore 24 bahagarariye amashyirahamwe anyuranye mu Burundi bashoje uruzinduko bamaze n'icyumweru mu Rwanda bakurikirana ibikorwa n'amategeko y'iki gihugu byerekeye uburinganire hagati y'abana mu muryango. Mu isozwa ry'uru ruzinduko bamwe baravuga ko hari ibyo babona bikwiye kongerwa mu mategeko y'u Burundi mu rwego rwo kurushaho guteza imbere uburinganire mu gihugu cyabo. Asumuta Kaboyi yakurikiranye iby'urwo rugendo shuri.
Aba bagore 24 baturuka mu miryango inyuranye irengera uburenganzira bw'abagore mu Burundi. Mu bo basuye mu Rwanda harimo ishyirahamwe riharanira amajyambere y'icyaro. Madamu Uwimana Savelina, umuhuzabikorwa w'iri shyirahamwe, avuga ko basuye amashyirahamwe anyuranye yo mu Rwanda kandi ko hari byinshi babonye byabafasha kwiyubaka.
N'ikijyanye n'uburezi n'uburere bw'umwana w'umukobwa baracyari inyuma. Ikindi bafite umuco ukomeye ushingiye ugitsimbaraye kugushyira imbere umwana w'umuhungu, cyane cyane ko kuzungura byo ni ikintu abagore batazi. Twavuganiriye nabo abize abagore bizi wabo ni bakeye, nubwo bashaka kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo. Twababwiye ko intangiriro ya mbere ibabanze bakangurira abagore kwiga
korera hamwe no guharanira uburenganzira bwabo. Ni kimwe mu byo abagore bavuye mu Burundi bavuga ko babonye amashyirahamwe yo mu Rwanda bakemeza ko biramutse bikozwe mu Burundi yaba inkingi yo guteza imbere igihugu cyabo. Madamu Marie Concesa Barurike akorera ishyirahamwe ry'abagore bahungutse.
Umwana w'umwigeme arashobora gusiba ishure kubera yabuze tujya dutambara. Nimba rero nko mu trimestre asibye nka gatandatu cyangwa nimba yasibye ari umunsi wo gukora ikibazo gikomeye, muri uko bishobora kuba intambamyi mu bumenyi bwiwe mu kujya mu myanya. Hanyuma nawe numvise kandi yuko muri gouvernement hariho ibyo batanga nka tujya dutambara ku mashure. Icyo ndabona ko ari ikintu gikomeye kumbure hobaho natwe gushyigikira abo bigeme mu bijyanye n'utwo dutambara twabo.
Ikibazo cyo kuzungura hagati y'umugore n'umugabo nacyo kiracyari ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Madamu Nishimagizwe Regine waturutse mu ntara ya Cibitoki agaragaza ko iki kibazo kikiri mu bayi babuza iterambere.
Abakenyezi benshi biraboneka ko tukiri kure ku kijyanye n'uburyo usanga umugabo arangira umukenyezi ko akora bijya cyangwa biriya byo kujya mu mashyirahamwe, bakavuga ko ibyo ubigiye muri umukenyezi ushobora guca witwara nabi ugasuzugura umugabo wawe. Umwana w'umuhungu ntaresha n'umukobwa. Mu Burundi turacyasaba yuko twogira uburinganire bwo kugira ngo umukobwa nawe aronke nk'uko umuhungu arose. Mugabo ntiturashika kuri iyo ntambwe. Umukobwa baracyamuhereza icyo bita igiseke, umuhungu nawe bakamuhagwiwe kivi undi gwiwe kivi undi gwiwe kivi.
Kugeza abagore barishimira ko baje mu Rwanda bitabagoye kuko imipaka yafunguwe bigatuma baza ari benshi kuko igiciro cy'imodoka ari gitugereranije n'amafaranga batanga bakoresheje indege. Aba bagore bizera ko nk'uko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi igenda izanzamuka ari nako imikoranire yabo na bagenzi babo mu Rwanda izarushaho kwihutishwa, bityo impande zombi zigasangira ubumenyi mu byerekeranye no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Ku ruhande rw'u Rwanda, ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bavuga ko bamaze gusurwa na bagenzi babo b'u Burundi inshuro ebyiri, bityo ko nabo bazajya kubasura kugira ngo barebe aho inyigisho bagenda bakura mu Rwanda bazigeze. Asumuta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tujye ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho abasivili babarirwa mu magana bakomeje guhungira ibunagana muri Uganda nyuma y'imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta FRDC. Inkuru turayibaza Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Uganda.
Abaturi mpaka wa bunagana hagati ya Uganda na Republika ya Demokrasia ya Kongo bavuga ko urusaku rw'amasasu y'imbunda za rutura yumvikanye igice kinini cyo kuri uyu wa gatandatu avugira kure gato na bunagana. Abasivile bo ku ruhande rwa Uganda bavuga ko hari n'igisasu cyaturutse ku ruhande rwa Kongo nuko kikagwa mu ishamba ku butaka bwa Uganda. Twabajije abashinzwe umutekano iby'icyo gisasu, ntibashobora kubihakana cyangwa ngo babyemeze, ariko kenshi iyo habaye intambara mu baturanyi, ibisasu bikunda kurenga umupaka bikagwa ku butaka bwa Uganda. N'uru rusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye rwatumye bamwe mu baturage ba Kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bongera guhunga. Bavuganye n'umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, Bwana Ismail Ndayambaje, ari hagati y'abo bantu bahungaga, nuko atubwira uko byari byifashe.
Abantu benshi bamaze kwambuka umupaka, gusa abandi baracaza bikoreye ibintu. Aba NCR twagerageje gutabaza, nyine tuguma turabahamagara, izi modoka zabo zitangiye kujya zirahagera kukawumbugira. Bamaze gufataho n'imodoka imwe y'abari bafite ubushake bwo kushinya kabande, bamaze kubatwara kugera bari bazi nabo ngo bagiye kubona agahenge. Bamwe abari barasubiye mu mago yabo, abandi baracari mu buhungiro nyine ahangaha inyakabande. Twe nk'ubuyobozi nyine ntabwo ibintu byari byaba cyane cyane ngo abantu birukangire batangire kugera mu giturage, kuko baracari haruguru ku mupaka kugira ngo tube tumaze twitegereza uburyo HCR yabegera.
Aba bantu bahunga bari basubiye mu rugo nyuma y'amezi make ari nta mirwano iba ahongaho muri Kongo kuva igihe inyeshamba za M23 zigaruriye uwo mujyi. Abamwe babanje gutura ibunagana ku ruhande rwa Uganda hafi y'umupaka, ariko baza kwakurwa n'ubuyobozi bwa Uganda buvuga ko batemere kuba hafi n'umupaka w'igihugu bahunga, nuko bamwe bemera kujya mu nkambi y'agateganyo y'inyakabande, abandi bahitamo gusubira iwabo. Abari bari inyakabande bahawe kugeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kugira ngo bahitemo kujya mu nkambi nini imbere mu gihugu cya Uganda, kubera ko inyakabande ari inkambi y'agateganyo cyangwa gusubira mu gihugu cyabo cya Kongo. Benshi bari barahisemo gusubira mu rugo kuko bavugaga ko barambiwe ubuzima bw'inkambi, none barongeye barahunga. Umukuru w'akarere ka Gisoro Ebo Bizimana avuga ko byari amakosa kugira ngo bakuriye impunzi bazikure inyakabande n'amacumbi yazo asenywe, kandi bari banzi neza ko amakimbirane atararangira muri Kongo.
Ariko ibyo kusa nk'ababahase kubavana inyakabande ngo baje mu kampu nangwa basubire iwabo byanguye nabi, kuko ubwo byabaga nk'ibisa nk'aho bahunze gatatu: ukava iwanyu uhunze ukagera mu kibaya ukahavanwa, ene wagira nyakabande nabwo kahavanwa. So ndabona ariko noneho ubwo bongeye guhunga, nakabasabye ngo impunzi zose zihunga zigendere kimwe nyakabande, kandi ngasaba OPM na UNHCR kwirinda kongera gupfukuza impunzi zihungiye nyakabande, kuko nibura niho hantu hashizweho akirare niri gukubitwa ivuye rucuru, nuko numva ikaraswa mu ruhande kugana bunagana n'ibindi bice, bigatuma abantu rero bahunga bagagaruka muri iso numva bamaze kugira nk'ibihumbi bine kandi baracyaza.
Imirwano yongeye kubura kuwa kane mu bice byarangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Abantu bari hafi y'utwo turere bavuga ko kuva icyo gihe bumva urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye, abandi bari mu mujyi wa Rucuro bo babwiye Ijwi rya Amerika ko babona abantu bakomeretse bajanwa mu bitaro. Inyeshamba za mama 23 n'igisirikare cya FRDC biri ruhande rushinja bigenzi rwarwo gutangiza iyi ntambara. Turangiza gutegura inkuru, amasasu ntabwo yaracyumvikana, ntawamenye neza ikigiye gukurikira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Sofira baneza nkugunga mu bantu.
Mama, bina baona.
Hewe, ndivabonye yuko batwaye sandugu ngira bagiye gushengura.
Niye mina je le famille sana. Na kinya kinabafikia antuka kinatuchukiza sana, ni kitu cha huzuni.
Biki.
Antuka ule gars anakufa mubaya sana. Na wenyewe banamuoni ba refugee ya muumuro. Mungu wangu, binatuzikisha sana a watu ya muumuro. Ingelikuwa hata gisi tuwatafutie na shie gisi ya kubamaliza bakufe.
Oya Sofi.
Hapana. Ningelipenda hata kabisa na shitufanye hata basi gisa kutosha aba bayiende mu nchi yetu. Watu wachafu na aba basi yetu na wabana akili biwele wele tu. Ya kwanza natafutana na kuolewa na bagarso wa muumuro. Abana akili aba na mke na
tukami. So, nukuri ndabyumva yuko babaye. Ibyashikiye uwo mwana birababaje. Ariko rero muturenza karindwi. Umunyamuhumuro wese acaba mubi.
Mama, uyapata experience ya watu. Yongelee.
Si wewe wajije kuvuga yuko abahungu b'imuhumuro baza kureshi wanyi bugo. Kandi byo si nibyo no munsi niko byamye hambere hose. Urashaka wumvirize no mu mateka yaka karere kacu. Twanye duhana abageni bakaba umujyango umwe.
Mama ngo ya kidogo nikamate kwanza client yangu. Kisha ndakuya nibelezee vitu yenyewe vilipitikana. Karibu client, karibu sogelea kwa mboto taxi mlango iko wazi. Karibu.
Urakoze cyane shofe. Ni nabo zimo doka rwose nashobe kandi sinabasha kugera kure kubera ko ngendera kuri nomba go.
Uko wa muhumuro we?
Ndakonde
toka moto gare yangu.
Ingenera
akubwiye yuko adashobora kuja kure kubera ari kuri bikiye. Uri kuri mwirukana ngo ave mu modoka. Nani ubona ko kereye abamufasha?
Sitaki na sitaki mtu wa muumuro mu moto gare yangu.
Shoferi mbavara rwose ukagira imana.
Sasa nataka mie nitoke nje mi peke nkeni fungele mlango. Batu bachafu ba uwaje. Gise mtu huyu kaka yetu.
Gose ntaro hari nagize mu byabaye kurira mugenzi wanyu wivu. Ngize uko nanye nakubiswe nabo bene wacu ndimo mbaboza kumugira nabi. Amahirwe nuko nabashije kubacika ngahamagara polisi none bakabara fashwe.
Tunabayua sana nyie. Kwanza ngwa niite watu wangu wote bavugo bakuye banisaidie tuangalisha kufanyizia mbaya we mtu wa muumuro we mulozo.
Oh ya. Nani wewe bazengwa kani igirishi tare kana
mbe bakuko na
rekomendo. Nikiye na ibona.
Mila biniambie kitu. Vyenye wanatufanyizia vinatuzikisha sana. Na hivi chafu telefone nao sasa mbona haitike?
Umba nkurahire rwose mfushe rukunda barenze nkubwije kuri sinshobora kugira nabo munyabugo
we mpyisi we
twituye mpyisi kuva no kuba sokuruza bacu urese no kuba abanyabugara abaturanye turi umuryango umwe
unasema famiye tulibakaribisha saba refugee kwetu bugo injo merci nye munatupatia mpyisi mwe
reka kurenza urugero nawe nimbi mpunzi imwe cyangwa zibiri zarabagokeye zikagira nabi nukuvuga ko abanyamuhumuro bose bacyarari
bote ni bamoya atunge yataba karibisha kwetu saba refugee aba mpyisi
aya magambo yawe rwose ndayarambiwe yego mwaratwakiriye ariko namwe twabakire mu bihe byashize
eh mune tukaribisha kwenu mwe
none
siku gani
ariko so nibutaza amateka ngaho
nataha mina kulapia mie kujina ya tate yangu migambi na ndio mwenye alikuwa mtu mkubwa sana mu familia yetu.
Unasikia?
Na kulapia kaburi ya tate yangu migambi.
Sokoro ni migambi. Migambi wewe uko mbele sio kwa neza neza.
Migambi wa mbele ya soko gisa naongea ndio.
Waoru mwezo kwa migambi wewe? Eh? Niko. Ubunua nangu hama kuru kwa soko kuru. Uwe nguo migambi. Ai musaza wanyo wakuru.
Eh? Maana kwa kuzee yangu. Musubire mwako kanu ngo wiki.
Ngwa mada uwo migambi imereso kiwabi huko. Ni musaza wanyo gukuru gutya iwe yaje gutura ahubwo ibugo nyuma.
Ariko mana yandi. Nyebwe murababyana. Urabona ibyo wagira ukore?
Mama mimi.
Ariko ibi bintu byo sinumva niyo byavuye. Uku kuntu abanyamuhumuro abanyarusangi n'abajyabugo twama twitana ba mwana tugashaka kugiranira nabi twita abandi ngo nibabe abandi nibabi. Nare ngubu ntimubonye ko muri muri umujyango umwe mwebe.
Mama mimi nasikiye haya.
Kendo mio
leo ndio mimi naona tuko pamoja kabisa.
Urabibonye.
Anipatia tayambira.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Njuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro ni nawe wabegeranirije aya makuru ku izina ry'abagenzi banje bose ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Yeah, I'm going.